Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda mu makuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu makuru n'ibiganiro byacu.
Muri ivugururwa ikibazo twari dufite yuko umwanya hafi ya wose ugendera mu kwiga amategeko bityo noneho biravuga ngo sena mufite umwanya wo kugira ngo mwite ku mahame.
Uwo ni Bernard Makuza, umuyobozi w'inama nshingamateka mu Rwanda, avuga ku byahinduwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubateguriye ari mu inama y'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi iri kibera mu gihugu cy'Ubuyapani. Ingingo ya sentare muri Uganda ku muntu yagirizwa ko yagize uruhara rukomeye mu bitero by'amabombe byagizwe muri Uganda mu mwaka w'2010 n'imyerekano mu Bufaransa yo kwiyamiriza umugambi werekeye amategeko mashasha agenga akazi. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Dutangure rero ku makuru avugwa hirya no hino. Igihugu cy'Ubushinwa cyagabishije umugwi w'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi kutaganira ibintu bishobora gutuma icyuka kibi cyiyongera mu gice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu. Amatati hagati y'ibihugu vyegereye ico gice ni kimwe mu bibazo vyitezwe kw'abategetsi b'umugwi G7 baganira ku nama izobera ku mugwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo muri iyi ndwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu ijambo ryiwe ryo kugurura inama y'ibihugu bigize umugwi G7 mu Buyapani uno munsi kwa kane yatangaje ko abategetsi b'ivyo bihugu bafise imigambi yo kuganira ibibazo vyerekeye igice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'Ubushinwa hamwe n'ibindi bibazo biraje ishinga amakungu mu kwezi guheze. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umugwi G7 barasohoreye hamwe itangazo ku vyerekeye umutekano mu mayira yo mu mazi igihe barangiza inama zabo. Barerekanye impungenge ku kugena ibintu vyifashe mu bice vy'ibahari biri mu buseruko no mu bumanuko bw'Ubushinwa. Naryo tangazo ritadomye urutoki ku Bushinwa mu gutera kama kuko ibihugu byose byo kwirinda gushyiraho amazinga mu bice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'Ubushinwa. Abategetsi b'Ubushinwa bishuye n'amajambo akomeye mu kwagiriza umugwi G7 kuri gufata impande ku vyerekeye icyo kibazo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi bavuganye nabo baguye mu gahundwe kubera kandidaturi ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irane baguye ku giti ciwe bikomeye Donald Trump. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Iseshima mu gihugu c'Ubuyapani uno munsi kuwa kane, inyuma y'umunsi wa mbere w'inama ya mibuka umwaka utashe y'abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi, Perezida Obama yavuze ko amakungu ariko akurikiranira hafi amatora yo muri Amerika kubera igihagararo cha Amerika mu makungu. Donald Trump niwe abonwa ko azoserukira umugambwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Yarashikirije amajambo ateye amakenga kubimukira bakomoka muri Amerika y'Epfo n'abayisilamu. Yateye kandi akamo gukura inteko za Amerika ziri mu Buyapani na Koreya y'Epfo no guha ibigwanisho roho nyanganda ivyo bihugu kugira vyivune Koreya ya ruguru. Perezida Obama avuga ko abandi bategetsi b'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi batazi ukugene bafata amajambo ashikirizwa na Donald Trump, amajambo yerekana kutamenya neza ukugene ibibazo biri mu makungu biteye. Sentare mu gihugu cya Uganda yegetse ivyaha kuri Issa Luyima ari inyuma y'ibitero by'amabombe vyahitanye abantu 76 ku murwa mukuru wa Uganda Kampala. Mucamanza Alphonse Owini Dolo yatangaje ko Issa Luyima yabonywe ko yagize uruhara rukomeye mu gutegura ivyo bitero. Yagiwe n'ivyaha vy'iterabwoba uno munsi kwa kane. Luyima yari umwe mu bantu 13 bagirijwe ivyaha bitari bike bifatiye kuri icyo gitero barimwo abanyakenya indwi, abanyauganda 5 n'umunyatanzania umwe. Gushiki ubu babiri muri bo nibo bamaze kwagirwa n'ivyaha mu gihe abandi barindiriye ingingo ya sentare. Umugwi w'abagwanyi wo muri Somalia Al-Shabab wari yitira ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi vyagizwe ku bantu bariko barorera urukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2010 muburiro n'urukino rwa rugby ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala. Umugwi Al-Shabab watangaje ku gitero cha bomb cyo mu mwaka wa 2010 cyari kigenewe kwihora ku ruhara rw'igihugu cha Uganda mu nteko zijeje gucungira umutekano z'umuryango w'umwe bwa Afrika ziriko zifasha leta ya Somalia kugwanya intagondwa z'umugwi Al-Shabab. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano bakaba bihereje amabarabara mu gihugu cy'u France no Moscow kane ku munsi w'imyerekano mu gihugu cyose y'ukwiyamiriza umugambi wa leta w'ugutunganya gushasha ivyerekeye akazi. Uwo mugambi watuma vyorohera kurushiriza abakoresha kwinjiza no kwirukana abakozi kandi vyogabanya ububasha bw'amashira hamwe aharanira inyungu z'abakozi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko basemerera amajambo y'iyamiriza leta bagize imyirekano yabaye mu mahoro muri rusangi mu mabarabara y'umugwa mukuru w'u Burundi Paris uno munsi kwa kane. Bariko basaba leta ko isubira ku mugambi wayo wo guhindura amategeko agenga akazi. Amakuru aturuka muri leta amenyesha ko abantu 9 batawe mu mvuto kubera bononye inyubakwa. Guhangana gukomeye n'igipolisi kwabereye mu gisagara kirimo ikivuko cha Le Havre aho abakozi bahungabanije imirimo kuri ico kivuko. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Manuel Valls yatangaje ko hari ibintu bishobora guhindurwa mu mategeko agenga akazi. Naho habaye imyirekano yo kwiyamiriza uwo mugambi avuga ko leta itazowuheba. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC programme y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Wana ya mkukuli kia nivigani rupita chukuli radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mukirundi na mukinyarwanda umwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Perezida w'inama nshingamateka ishami rya Sena avuga ko itegeko nshingiro rishasha ryatowe mu mwaka urangiye w'2015 ryagabaninije amwe mu mabanga bari bafise kugira barushirizeho gukora neza kurusha akazi kabo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboye.
Itegeko nshinga rishya ryatowe mu mwaka ushize wa 2015 ryagabanyirije abasenateri inshingano zo gutora amategeko aho itegeko ryavaga mu mutwe w'abadepite rikaza gusuzumirwa mu mutwe wa Sena mbere y'uko ryemezwa na Perezida wa Repubulika. Ubu amategeko yose usibye arebana n'ubusugire bw'igihugu anarebana n'amasezerano mpuzamahanga andi yose azajya atorwa n'abadepite gusa. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Senateri Makuza Bernard aravuga inshingano nshya Sena izashyiramo imbaraga.
Muri rivugururwa ikibazo twari dufite yuko umwanya hafi ya wose ugendera mu kwiga amategeko bityo noneho biravuga ngo Sena mufite umwanya wo kugira ngo mwite ku mahame remezo. Ihame remezo rijyana n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ese tuyumva gute? Ese iyo tureba amahirwe angana ibipimo twashyiraho ni ibihe? Ushobora kubijyamo muri porogaramu zose ukajya mu burezi yase kugira ngo twumve ko umunyarwanda afite amahirwe angana n'ayundi igipimo ni ikihe. Hirya no hino ukaba wavuga uti ariko hariya ndabona muri kariya karere muri iriya ntara wenda ibi bintu biri munsi y'iki gipimo twihaye.
Izi nshingano zo kureba ubuzima bw'abaturage imibereho yabo munsi ku munsi gusuzuma niba nta busumbane bugaragara hagati y'abanyarwanda kureba uko abanyarwanda bose bagira amahirwe yo kugera ku mavuriro ngo ni byose nizashyiramo imbaraga ku buryo izajya itanga inama ku bayobozi baba batubahiriza amahame remezo igihugu kigenderaho. Sena yabajijwe icyo yiteguye gukora nyuma y'aho umuryango utegamiye kuri leta wo mu Bwongereza Oxfam uyarutse gusohora icyegeranyo mu minsi ishize werekana ko ubusumbane bugaragarira hagati y'abakire n'abakene ugenda burushaho gukabya ku isi. Uyu muryango ugaragaza ko abakire bangana na 1% bihariye ubukungu bw'isi bungana n'ubufitwe n'ikindi gice cy'abaturage bangana na 99% basigaye. Itangazamakuru ryabajije abasenateri niba hari icyo biteguye gukora kugira ngo ubusumbane bugabanuke mu Rwanda. Vice Perezida Gakuba Jean Darika yatanze igisubizo.
Kuko byagaragaye muri EICV4 mu gihugu cyacu umwaka ushize kwebwe igenda igabanuka. Ni ukuvuga ngo ubusumbane hagati y'abakire n'abakene bigenda bigabanuka uhereye aho twari turi muri EDPRS ya mbere, ubu ngubu turiho turagenda igenda igabanuka. Binagendanye n'uko Leta ishyira imbaraga muri gahunda zo kurwanya ubukene mu baturage.
Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena iravuga kugiye no kugisesengura ku buryo bwimbitse za dosiye z'abayobozi bakuru babanza guca muri Sena mbere y'uko bemererwa guhabwa imyanya, kugira ngo barebe niba koko abo bantu bagiye guhabwa imyanya bayikwiriye nta yindi nenge bafite. Abasenateri bakavuga ko ibi babikora mu rwego rwo kureba ko nta n'umwe wabaciye muri humye guverinoma. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ku makuru yerekeye Burundi, Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi akaba muri iki gihe ari intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel. Avuga ko umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ayoboye igihugu cya Tanzania yakoze igikorwa gikomeye mu guhuza Abarundi. Buyoya yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, akaba atangura avuga uko abona imibonano yabeye yarusha muri iyi minsi irangiye.
Kubwanje kugira ngo ibiganiro bigere icyo bishikako, byoba ibiganiro bihuza Abarundi bose, imigwi yose ivuga ko ari se ibyiharanira muri politiki. Hamwe atanu mwavuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi. Ibyo rero nk'uko twabikurikiranye byashobotse, nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira, kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza Abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose.
Leta y'u Burundi ivuga ko Abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro, ikabivuga ko hariho n'ibiganiro byatanguriye mu Burundi, ikabivuga ko abatoja mu biganiro ari abantu bonyine bafite uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi ubandanya. Ivyo mubivuga kwiye?
Kubwanje nibaza ko ari byiyumviro bya bamwe bamwe, mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose, no kuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bya politike byo mu Burundi, tutarabye icyo umwe wese yagiriza uwundi. Kuko tubigize gutyo ushobora gusanga ari bake ukwemerwa muri ibyo biganiro. Ubwa mbere Abarundi baganira, turafise ibyo dufatira ko ibiganiro byo muri kahise, nibaza ikintu cyabihaye inguvu ni uko atanumwe yakumiriwe. Hariho bamwe bikumiriye birazana ingorane, mugabo nta n'umwe umuhuza yakumiriye.
Muravuze ko Abarundi bamye baja mu biganiro, ivyo ntibishobora kuba ari intambamye hoho, ko kenshi na kenshi vyibonekeza kumenya ngo Abarundi bashaka amareta avuye mu biganiro canke avuye mu gufata ubutegetsi ku nguvu.
Jewe nibaza ko tutangura kuvuga ibiganiro icyo bizobamo, icyo bizoshikako, ibintu bimwe n'ibyo, kuko ibyo byose biva mu biganiro. Ibiganiro bitabaye ushobora kugira icyo ushitseko, ntangingo iyo ariyo yose ishobora gufata. Igikuru rero ni uko ibiganiro biba kandi bigahuza bose, hanyuma rero ibyo biganiro ibyo bizobamo ingingo zizofatwa izarizo.
Muri iki gihe naho Abarundi baherutse guhuriraho yarusha ubwicanyi bwarabandanije, hariho umutetsi w'umusirikare akomeye yagandaguwe, eka n'abanyagihugu barabandaye kugandagurwa. Ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo ubwicanyi ababukora bose imirwi itandukanye ibukora buhagarare niki?
Jewe narabivuze ndabisubira, inzira zo kugarukana amahoro mu Burundi zibiri. Ikintu cya mbere ni uguhagarika ubwicanyi bwaribwo bwose aho buva hose, kuko ubwicanyi budahagaze n'ibyo biganiro bizogorana. Ubwa kabiri ni uko haba ibiganiro, kuko ibintu Abarundi bapfana ibibazo bya politiki, kugira ngo dushobore gutora ingingo za politiki bibisubiza mu buryo. Ibyo bintu bibiri rero ibyo by'ubwicanyi bifise inkwirikizi mbi cyane. Ubwicanyi burashobora gushika ku rugero ibiganiro bidashobora kubandanya abantu bariko baragandagura. Cya kabiri, ubwicanyi butuma ingorane tugomba gutorera umuti ahubwo gishinga imizi uno munsi no muri kazoza.
Perezida Pierre Buyoya mwarongoye Burundi muraza barundi cyane gose mbega ikibazo cy'amoko kivugwa cyane gose mu Burundi ni kibazo ubona ko gishinze imizi mu Burundi canke ni kibazo abanyapolitike bitwaza kugira ngo bashikire ubutegetsi canke bukuraneko.
Ngewe no gusaba gusubira gusoma amasezerano ye Arusha arabivuga neza icyo abarundi bapfa ko ari ubutegetsi tuvuga rero politiki ugene abantu bashikira ubutegetsi ingene babugumako ikibazo cy'amoko cyangwa icy'intara ari ibintu abantu bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cyifuzo gikuru cyerekeye ubutegetsi niko twabibonye nibaza ko nuno munsi niko biri.
Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi akaba kandi ari intumwa idasanzwe y'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Ndagushimiye nanjye.
Uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu.
Niki kinamurikira kuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi. Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC ingo 336 nizo zitegekanywa kwimugwa mu bibanza bitameze neza basanzwe babamwo ico bita amanegeka mu Rwanda. Amafaranga azokoreshwa kugira abantu bimurigwe ntaramenyekana aho ni mu gihe hamaze iminsi hibonekeza abantu bapfa n'ibintu bikononekara bivuye kubiza. Ibi byamenyesherejwe mu kiganiro abakorera mu bisata bijejwe gukingira ibidukikije bahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane mu ntumbero yo gutegura indwi yahariwe ibidukikije. Iyi nkuru turayishikirizwa na umenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Ku munsi mu Rwanda harugwa umuntu umwe akubitwa n'inkuba. Iki kibazo kimaze igihe cibonekeza imvuriragwa igahitana abantu n'ibintu. Ibi ngo biva kwindagurika ry'ibihe ritegwa n'ibidukikije bikoreshwa nabi canke bigafatwa nabi. Ikigorema kijejwe gukingira ibidukikije kiri kumwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi n'ibiza midima bose bahuriza ko gukingira ibidukikije ari igikorwa cy'umuntu wese kugira igihugu n'isi bimere neza. Ingaruka zindagurika ry'ibihe zikunze kwibonekeza ziza zitandukanye biva nyana hariho Sengiyumva Jean Baptiste yari yaserukiye midima avuga ko mu Rwanda uruhande rwose ruhura n'ibiza byago.
Muri rusange rero ire ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda usanga bo igace k'igihugu afite ibiza bikunda kwibasira muri bya bindi bikomo kumenda gukire ibihe uburasirazuba ugasanga bafite ibiza by'umwihariko waho. Ubu dufite n'ikibazo mu karere ka Kayonza aho imvura yaguye yose nta mvura yigeze igerayo. Ubu dufite ikibazo cy'amapfa twajya mu kindi gice cy'igihugu cyacu ni ukuvuga mu majyaruguru uburengerazuba amajyepfo ugasanga cyane cyane hari inkangu n'imyuzure. Twarabonye muri uku kwezi ibyabaye mu karere ka Gakenke ibyabaye mu karere ka Ngororero mu karere ka Muhanga aho twatakaje ubuzima bw'abantu bitewe na ya mvura y'igihe kirekire igasanga ntabwo twiteguye igasanga hari imbogamizi mu gace yaguyemo zijyanye cyane cyane n'imyubakire n'imiturire.
Mu gihe bimaze iminsi biboneka ko abantu n'ibintu bahitanwa n'ibiza nk'imyuzuri imvura yisegenya n'inkuba ubushikiranganji bujeje impunzi no gukingira ibiza midima bari bafashe ingingo ko bagiye kwimura abantu bose baba ku nkengera canke mu bibanza bitameze neza aho bita mu manegeka. Gushika ubu abo bantu ntibarimugwa.
Ikibazo rero cyo kwimura abantu mu manegeka ubu gifitwe na Rwanda Housing Authority ni ikigo cy'igihugu kigamije guteza imiturire imbere. Ubu gahunda barimo turagenda tuzenguruka uturere twose tw'igihugu tubarura abantu batuye nabi badatuye mu midugudu ndetse n'abatuye mu manegeka yewe hari na bije yabigenewe.
Muri Rwanda Housing Authority ari nabo bajejwe kwimurira aba bantu mu bibanza bimeze neza bamenyesha ko abantu 360,000 ari bo bategerezwa kwimugwa mu maguru masha.
Ikirundi gikorwa navuga ko kidasanzwe kandi igikorwa gisa nkaho rwose gihenze cyane imibare nyayo y'abantu bari mu manegeka ubu ngubu nkuko babivuze iri gusubirwamo ariko ku ikubitiro nk'ikigereranyo twari dufite ingo 3,360 izo ngo rero ntabwo ari umubare ndakuka wenda muzayemenya nyuma mu minsi iri imbere ibaze nawe kwimura abantu bangana gutyo
nayo amafaranga ategekanywa gukoreshwa naramenyekana
ntabwo ari ibintu bavuga ko ejo ejo bundi bizahita birangira ariko n'imibare mbabwiye aho ngaho y'agateganyo muri ubwo bwoko bwayo ari mini kuri bije rero nicyo nacyo nakivugaho nta bije igaragara wavuga yuko umubare wagaragaza nuna ariko mu minsi iri imbere yo izaba yagaragaye
ikibazo nyamukuru gihari nk'uko vyamenyesherejwe muri iki kiganiro ku bamenyeshamakuru abayobozi bo mu nzego zo hasi ngo batanga ivyegeranyo biri mu binyoma bigatuma abajeje gukingira ibidukikije bataronka ibiharuro nyavyo bakorerako Midima ivuga ko yatangaye kubona hari abarongozi b'uturere bamenyesha ko atabantu bakiba mu bibanza bishobora gukwega impanuka mu nyuma bakumva bishwe n'ibiza umunsi mpuzamakungu hari ibidukikije utegekanije guhimbaza itariki zitanu z'ukwa gatandatu ku isi yose uyu munsi mu Rwanda uzohimbazwa itariki zitatu kubera ku itariki zitanu azoba ari ku munsi w'Imana umuyobozi mukuru vyifata kibanza mu kigore makijejo gukingira ibidukikije umufaso Nicoleta yamenyesheje ko u Rwanda rwaciye ruhindura icivugo cy'uyu mwaka abandi bazohimbariza ko kubera ibibazo u Rwanda rufise iki civugo mu Rwanda dufatanye urugendo rwongera ubudahangagwa mu mihindagurikire y'ibihe ni mu gihe icivugo mpuzamakungu ari kugwanya ubucuruzi butemewe bukoregwa inyamaswa zo kugasozi ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi utegetsi bubandanya kumenyesha ko atana rimwe uzo kwihanganira abacuruza mu kajagari bazwi ku izina nk'abazunguzayi mu gisagara cya Kigali mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye ku munsi wa kabiri Madame Monique Mukaruriza ayoboye igisagara cha Kigali yavuze ko ubutegetsi buzobandanya kubungabunga isuku mu gisagara cha Kigali kuko abazunguzayi bari bangamira ni inkuru dushikizwa na Eric Bagire ubusa
Mu kiganiro n'abanyamakuru abategetsi batandukanye bakomeje gushimangira ko bahagurukiye ikibazo cy'abacuruza mu kajagari mu mujyi wa Kigali bazwi nk'abazunguzayi. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko bwatangiye ibarura ry'abazunguzayi bugamije kumenya uko bangana kugira ngo bubashe kubabumbira mu makoperative bacururize hamwe. Ntibugaragaza umubare wa nyawo ariko mu cyumweru gishize akarere ka Nyarugenge konyine kabaraga bagera mu 5,000 bari muri ubwo bucuruzi. Ubutegetsi buravuga ko abazunguzayi babangamira ubucuruzi bwemeye bagateza ubujura n'izindi mpamvu nk'izo. Hakiyongeraho ko bateza umwanda umurwa mukuru Kigali leta y'u Rwanda ifite intumbero yo guhorura abagirana. Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali.
Ikindi kandi usanga isuku nayo muzi yuko umujyi wa Kigali ufite intego yo kuba umujyi usukuye. Usanga rero abakorera ubucuruzi bwo mu kajagari nabwo babangamiye ikibazo cy'isuku. Ibyo byose rero tubishyize hamwe umujyi wa Kigali n'uturere tugize umujyi wa Kigali turi muri gahunda yo kugira ngo dufashe bariya bazunguzayi kuba bava mu mihanda ntabwo biduhesha ishema ngira ngo nta n'umunyarwanda wari we wese byahesha ishema kubona hari abantu bakorera mu muhanda
Mu gukemura iki kibazo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko abazunguzayi bagombye gufata iya mbere mu kuva mu mihanda nabwo bukabafasha mu kubaka ubushobozi ubutegetsi ntibugaragaza neza niba hari ingengo y'imari yateganijwe kuri iki gikorwa icyakora buvuga ko buzahera ku guhugura abazunguzayi bubereka inzira ziboneye baheraho biteza imbere kubwo umujyi wa Kigali iki kibazo cyagombye kuba cyavuye mu nzira bitarenze ukwezi gutaha kwa gatandatu ariko kuri bwana Fred Mufuru cy'umuyobozi mukuru ushinzwe imiyoborere muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yumvikanisha ko kurangiza ubu bucuruzi byabifite igihe kitari gito
kirango twavuga yuko gukora mu buryo busobanutse n'akazi gahoraho nago twavuga yuko twabikora uyu munsi bikarangiye kugira ngo twigishe kugira ngo duhore duharanira gukora ibintu bisobanutse n'akazi gahoraho nitwavuga yuko karangiye uyu munsi ariko tugomba gushyiramo imbaraga zishoboka
ntangamba zidasanzwe ubutegetsi bugaragaza kuri iki kibazo kimaze imyaka itari mike uretse guhera kuzisanzweho mu minsi yashize hari naho leta yubatse ngo bacururizemo ariko binjiyemo ntibamaramo n'ukwezi Uyu twahuriye kuri imwe muri izo nyubako ahazwi nko mu gakinjira avuye kurangura inkweti Nyamirambo ngo azizunguze.
Aha ni inzu bari barubakiye abazunguzayi turabona imiryango irafunze. Wowe uri kuzunguza iyi nzu wigeze uyigeramo?
Wapiye inzu ngiye ntayo nagezemo. Bitewe nuko kuyinjiramo bisaba igishoro cyinshi kirenze icyo nakoresha ndi mu muhanda.
Urabona rino soko.
agwapfa kuryinjiramo nibura udahagaze nk'ijana cyangwa se kuzamura kugera kuri desa.
Ukoresha nk'amafaranga angahe kugira ngo buri wese
abyumve? Mu muhanda niyo naba mfite igihumbi giye nkora akazi.
Ubuzunguzayi mu mujyi wa Kigali leta ishinja guteza umwanda bwiganjemo kuruta abagore. Kumva ibi bisaba kumanuka inyabugogo unyuza ahitwa marato, bikanasaba kwigengesera gukomeye mu gihe cy'umugoroba kuko urebye nabi wakandagira ibicuruzwa bihaboneka.
Nguzanye nangahe? Nizingahe?
Munani. Ijana n'inyanya. Ijana n'inyanya hano.
Kuvuga ngo uwagira hano wese yahaha.
Abari ibintu bya VIP nibyo bakene umurugero rwose ubasha kuba n'ukuri bitewe n'urugero urimo.
Mujye ushobora guhahisha angahe ku munsi? Hano muri marato.
Ahahisha igihumbi.
Igihumbi ubwo mukirya muri bangahe?
Icumi nka batatu.
Ku munsi wose?
Saa sita na nimugoroba.
Kuva mu cyumweru gishize nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwakajije imikwabo yo kwirukana abazunguzayi. Meya wa Kigali Mukaruriza yavuze ko igihe batarabona aho gukorera bitavuze ko bemeye kuzunguza.
Mu gihe abazunguzayi batarashyirwa mu makoperative cyangwa bashyirwe hamwe, ntabwo twakwemera ko bakomeza gukora ubucuruzi butemewe.
Abo bireba se barabivugaho iki?
Urabona nkwiriye kwiba, nzacuruza uno mwenda mbona icyo kurya. Niduhura n'uno mukobwa ngurire tuzapfa kuko ntabwo tugira leta itwitayeho. Ntituzicwa n'inzara kandi nibabe baturetse rero tube twigira tuzicwa n'inzara se muri no misi. Gufata icyemezo hutihuti ntabwo ari byiza
rero none baratwirukankanyije batari banadutera iyo nkunga ngo wenda natwe tujye mu makoperative twiyongereho n'utwacu dufite, ariko kwirwa batwiruka se nta kintu bari baduteraho inkunga ntabwo bidushimisha kandi abana bacu baba bakeneye kurya.
Mu gihe cy'imyaka ibiri harabarurwa batatu bamaze kugwa mu mujyi wa Kigali kubera ubucuruzi butemewe. Ikigeranyo cy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Human Rights Watch cyo mu 2015 gitunga gatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch ivuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi, indaya, abasabirizi, inzererezi n'abandi bose bufata nk'abadakenewe bukabarunda muri gereza izwi nko kwa Kabuga bugamije ko Kigali ikomeza gusa neza. Ufatiye ku gihe iki kibazo kimaze bishobora kumvikanisha ko ari urugamba rutoroshye mu kukirandura burundu. Nk'uyu mukecuru w'imyaka isaga 60 yabwiye ubutegetsi mbona nk'ubone ko yisanze azunguza nk'amahitamo ya nyuma. Umurimo yatangiye afite imyaka 29 kandi ingamba ziriho zahozeho.
Yapakaye ufite imyaka 29. Gataru kugeza n'isaha ucuruza ko gataru kandi ndakubita kandi ndabyambura kandi iki gikondo nkavayo hariho mbwa mvuga nti Mana ishobora byose n'ibimana izi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ni ibihe.
Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mbere kurangiza makuru tubafitiye kuri iyi saha tusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye. Igihugu cy'Ubushinwa cyagabishije umugwi w'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi kutaganira ibintu bishobora gutuma icyuka kibi cyiyongera mu gice kibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi yavuganye nabo baguye mu gahundwe kubera kandidature ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare muri Uganda yegetse ibyaha kuri Isa Ruyima ari nyuma y'ibitero by'amabombe byahitanye abantu 76 ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano bihereje amabarabara mu gihugu cy'u Burundi no munsi kwa kane ku munsi w'imyerekano mu gihugu cyose yo kwiyamiriza umugambi wa leta wo gutunganya gushasha ibyerekeye akazi. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Aha rero niho igarukiye kuri mikoro mari 10 n'Ange Fidel Niyongabo washize hamwe ibiganiro n'amakuru duhejeje kubashikiriza yari Fatou Ali Mascara. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.